Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jude Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kanukanya. Muri byo harimo ukungene urwaruka rw'abarundi rwahungiye mu Rwanda rikorera fashwa muri kino gihe c'uburuhuko.
Bashobore kuhigira ibintu bitandukanye, kwiga kuvuza ingoma, kwiga gutamba imbyino z'ikirundi cyangwa z'ikinyarwanda, kwiga icongereza, no kuko nko mu Burundi murazi yuko hariho bamwe bavuye Burundi twiga mu rimi cy'igifaransa bashitse no re bitaboroheye.
Uni madama Wilhelmine Wibereho atwara igisata cy'inyigisho z'amashuri mato mato na yisumbuye mu kigo Maison Shalom gisanzwe gifasha impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, ahadondagura bimwe mu biriko birakorega urwaruka rw'abarundi rwahungiye muri ico gihugu kugira ngo ntirutwagwe n'ubuhumbu muri kino gihe c'uburuhuko. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ako nubanza nkababwira muri make ko abantu babiri bishwe n'abarwanyi b'umuhari ADF mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko vyashikije n'umutegetsi wo muri ako gace ejo kuwa mbere mu gihe kuri wa kabiri hatekanije urugendo rw'amahoro rwiyamiriza ubwicanyi. Ubwo bwicanyi bwabereye ku ibarabara Mbauka Mango ni mu buraruko bw'igisagara c'intara ya Beni, nkuko vyashikije na Donate Kibwana mustanteri muri ako karere. Abegekwa ko umuhari ubwo bwicanyi n'umuhari Force Democratique Alliée FDM Faransa, umuhari wa gisirikare w'abayisilamu wamuka muri Uganda umaze kwica amajana y'abanyagihugu kuva muri 2014. Kuri wa kabiri amashami adakiranira inyungu za politiki mu ntara ya Beni ategekanye urugendo rw'amahoro rwo kwiyamiriza ubwicanyi bubera muri iyo ntara. Dusubiye muri Kongo, tubabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguye ambasade yayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kumvuza ico yise amakuru yo kwizigirwa imeza ko ishobora guterwa n'igitero c'iterabwoba. Ambasade ya Kinshasa izoguma yugaye gushika n'ibumuri buri kuri no wa kabiri, kandi abanyamerika bose bari muri Kongo basabwa cane kwiyubara. Leta ya Kongo yagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika guteza icuka c'ubwoba mu banyagihugu mu kugara ya ambasade yabo. Ivuga kandi ko Washington hamwe n'abandi bamwiwe kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora bariko baragerageza gusamaza abazotora imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku igenekerezo rya 2023 kwezi kwa 12 uno mwaka. Muri Zimbabwe, Leta isabwa gutanga indisha kababaro no gusaba imbabazi ku bwicanyi kivunga bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na 1980, aho abanyagihugu bihumbi bo mu bwoko bw'inke w'ababandembere bagandagurwa. Imihari haranira agateka kazi na muntu ishikiza ko mu ntara ya Matabeleland abanyagihugu barenga 200,000 bishwe n'abasirikare bari bahawe imyimenyerezo na Korea ya Ruguru hagati y'imyaka za 1980. Umukuru wa komisiyo yagateka kazi na muntu muri Zimbabwe Elasto Mugwadi asigura ko ubwo bwicanyi bwabereye igikuru igukura hundi kwabaye uguhungabanya ahitwa gukura hundi kwabaye ugukungabanya gateka kazi na muntu. Perezida Emmerson Mnangagwa cyo kimwe n'uwo yasubiriye ku butegetsi Robert Mugabe yaranse gusaba imbabazi, ariko avuga ko azokwemera ibizoshikirizwa n'umurwi w'igihugu w'amahoro no kunywanisha abanyagihugu. Akavuga ko vuba ugiye kubaza abanyagihugu ico biyumvira kuri ubwo bwicanyi. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
mwagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikazi kiganiro cacu no musi tugihere mu gisata c'impunzi ya ikigo Maison Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda categuye ibikorwa by'imico na karanga bigenewe abana b'impunzi bari mu buruhuko i Kigali kugira ngo ntibatwarwe n'ubuhumbu hamwe n'izindi ngeso zitabereye ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu i Kigali Pierre Claver Niyonkuru.
Abana b'abanyeshuri bariko barandikwa kugira ngo bazomare uburuhuko bariko bariga ibyerekeye imico na karanga na bafise imyaka iri hagati ya 12 na 20 bagizwe hanini n'impunzi z'abarundi ya Mariki Gomezo Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi kivuga ko n'abanyarwanda bavyifuza bazokwakirwa gisigura ko kitokwibagira igihugu cabakiriye. Madame Wilhelmine Wibereho atwari gisata cenyigisho mu mashuri mato mato na yisumbuye muri ico kigo yabwiye ijwi rya Amerika ko mu byo bategekanirije ubwo gwaruka n'imiyabaga harimwo n'ivyakahise ku Burundi hamene ntambo kavukire.
Icambere coco baronke ico no vuga mu gifaransa occupation. Hanyuma kandi abo ba jeune bashobore kuhigira ibintu bitandukanye, kwiga kuvuza ingoma, kwiga gutamba imbyino z'ikirundi canke z'ikinyarwanda, kwiga icongereza no kuvuga ku ico bita mu gifaransa ko renforcer, kuko nko mu Burundi murazi yuko hariho bamwe bavuye i Burundi turi muri twiga mu rimi cy'igifaransa bashitse inore bitaborohe, harimo no kwiga ico no vuga informatique ku bantu babikene, kandi hazoba nico no kwita ama séances d'animation hamwe dushobora gutumirira nk'umuntu agashobora kwigisha bwa ibintu by'akaranga akahise ku Burundi turose n'umunyarwanda hashobora kuza kudufasha. Ivyo byose ni ibintu bizokogwa muri ico kiringo tuko turagerageza turabe ntiduhave duta n'umuco tugume muri wa muco y'aba Barundi twa turi mu buhungi n'abanyarwanda bari ngaha anye tugarda umuco.
Bamwe muri ubwo gwaruka barashimizwe nyigisho bagiye guhabwa igihe cyose bazomara bari mu buruhuko.
Jenny Gaunziem je kwiga icyongereza kiyadufasha cyane nko kugenda ahantu ashobora kwidebuta ukavuga ati ndiko ndiga icyongereza kangende nk'ahantu nabo baravuga icyongereza birafasha cyane gukomunikana n'undi muntu azi icyongereza cyane ugasangana na kindi kirima azi nawe ugatumenya nyine ukamenya ukuntu wita. Ariko hari ibindi bako barategura tuzokwiga ibyerekanye na bintu by'ikoranya na mbaga informatique gutamba danse nivyo navyo two turavyiga ko biraza kandi cyane ndabikunda mu buzima.
Murakoze je ndiko negura kwiga informatique kubera ukwisigenda itera imbere nako na technology igenda itera imbere nararavye sanga informatique niyo yomfasha mu buzima bwanje bwa misi yose nko kuronde peut-être amejeje nk'ishuri nkazo kwidebrouiller nka deposa nkano mu Gasper Cafe ngatanguza nka Gasper Cafe niyo mpamvu naje kwiga informatique niga mu 11.
Ikigo Maison Shalom catangaje ko yindi ntumbero yo kubitaho igihe cy'uburuhuko ari kugira babarinde gutwagwa n'ingeso mbi zitandukanye. Ubona ko benshi muri bo bafise amaraso ashushe kandi bageze mu myaka yo guhendwa no buhumbu
na cane cane kuko murabona mu kiringo ca vacances aba benshi barasanga baje mu bintu bitandukanye, hari ugwaruka ruja mu nzoga, hari ugwaruka buja mu bintu byo kunywa urumogi, amatabi, ja mu buhumbu, eka n'ibindi bintu. Maison Shalom irafise cyo ruvuga mu France ama valeur. Dushaka rero gusangira n'ubwo gwaruka kugira ngo bamenye na cyane cyane nk'abo b'impunzi murabizi ntivyoroshe. Turashaka ko dusangira ibintu bimwe bimwe na cyane cyane iyo message ya Maison Shalom kugira ngo turabe yuko bubandanya babaho duto novuga mu gifaransa muri dignité. Kugira ngo tugire icyo cyiyumviro nuko hari habavyeyi bamwe bamwe bagiye baratwakura batubaza ati mbega ati nta kintu mutegekanya mu gihe cy'uburuhuko. Rero cha turanavyumvira cha dufitanya n'aba mu bavuzi b'ingoma nabo nyene bari bagize ico cyumviro tuvuga ati reka rero tubahamagare
na gitegereka none kizwi cabazokwakirwa. Ariko ico kigo kimenyesha ko ababyifuza bose atanumwe azosubizwa inyuma. Ikindi nuko nabigisha muri ibyo bisata byose bahari gihamagarira abavyeyi kurungika abana babo kugira ngo nahari impunzi bagume bafise imico na karange k'igihugu cabibarutse. Pierre Clavin inkuru yari kubwijwe rya Amerika.
Mu Burundi naho haracavugwa ikibazo c'abana bo mwibarabara gikomeje kuba ndanse abavuga n'ijwi rya Amerika mu basigura ko bahitamwe kuba mwibarabara hakuba mu miryango ko bafatwa nabi leta ku ruhande rwayo yibutsa ko mu vyiriko irakora kugira ngo abana bakikumusaya mwibarabara ari uku barivemo ari ukuri bakuramwo ku nguvu. Mugenzi wacu Raymond Zimana adushikane mu gisagara ca Bujumbura aho yayazi na bamwe muri abo bana.
Polisi baba batwiruka ko nko mwijaha hose tuza kuri benji tukabaturagumina.
Uruhigi rw'abana bo mu ibarabara rwatanguye mu kwezi kwa gatanu 2018 mu bisagara bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi bivuye ku mugambi wa leta wo gusubiza abana mu ibarabara mu miryango yabo. Naho biri uko mu gisagara cha Bujumbura haracibonekeza abana bibera kandi batunzwe n'ibarabara. Abo bana bemeza ko ibarabara ryo rituma babaho kuko mu miryango yabo hari ibibazo bitandukanye.
Karararaje mumu navuye muhira uburi byo kujya rije nambara mwirabara noteje naje mugatike kansange yo mukuru wanje ari aye ndatsina
anje we mama nibibana na pa ari kuwundi mugabo urumva papa yadanye uwundi mugore anangiye kwa papa uwo mugore aranyirukana ngiye kwa mama umugabo wiwe aranyirukana urumva uwo mama neno bigenda gute.
Bana bavuganye n'ijwi rya Amerika ribasanze muri quartier Asiatique commune Mukaza bemeza ko naho bosubizwa mu miryango yabo bitokunda ko bagumayo kuko umuti w'icari catumye baja mu ibarabara otoba ubonetse.
Chaka ndi cadukuye muhira rico n'ubundi cyo tugaruka naho mva byokunda nyemba araho nyene muri ico kindi kigo tworonka umuntu azara dufasha nyemba dutwara nko kwishura nyene tukiga nk'abandi bana hanyuma tukamenya gutera imbere nk'abandi
jamera ko ari aho mu muri ari disindosubira yo kubera inzariri arayo agirishira.
Mashirahamwe aharanira gatega k'abana bashima umugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara bemeza ko abana basubizwa mu miryango yabo bagaruka mu ibarabara kuko ibibazo bamanye babigumana. Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga w'urunani rw'amashirahamwe aharanira gatega k'abana FENADEBE asaba leta gukorana uyo mugambi n'abegwa bose n'ico kibazo.
Umwana yashitse muhira ashikanwa iyo yari yagiye aturuka hamugahindukira mu byukuri habari ikibazo barabe iyo mizi baravyo bituma byukuri abo bana bagaruka mu ibarabara. Kuvuga leta nk'umuvyeyi y'imbere igaheze karondera bose bafite ico bufasha tohoze bagira amatohoza akwiye bashike ku muzi bavuga ati umwana ukanaka nimba yasaka kuguma muhiri wabo canke mu muryango w'umutunze byavuye kutuma ibi n'ibi hanyuma rero umuntu tuweze utogwe kandi mu byukuri hamwe leta ikoranye nabo bose bafite ico bufasha mu bijanye by'agatakabana mu byavu bose bafite umutima wo gufasha turizeye ko bizogera neza.
Mu bushikiranganje bw'agati ya kamuntu gufatana mu nda n'iterambere ridakumira baremeza ko uyu mugambi utoroshe. Martin Vyabandi arongoye ubwo bushikiranganje avuga ariko ko ivyankenerwa biriko birakogwa kugira mu Burundi ntihazobe yakivugwa abanyebarabara.
Si ikintu dukora ngo umunsi umwe ngo turatanze itegeko bana bose bacava mu ibarabara kuko muri bajya bana mu ibarabara hari abace babinyegeza kandi muri amakartiye y'iruhande turazi neza yuko ibikogwa biremereye cyane twihaye hafi umwaka wose. N'ubu rero nzosubira kubona ko tugira ikindi gikorwa cyane cyane ko dushaka yuko amakomine ariyo afata mu minwe cya kibazo kijyanye n'abana mu ibarabara ahari ngorane nateza kuva umuti ari hariya mu kibano aho rero abantu baramaze kwigishwa abigisha ibyo by'imico ukuntu biyumvira ko twasanze n'icyo kibazo gikomeye ibi bituma harabava biva ku bukene tuzofashanya nabo bose muri icyo kibazo gitoranyisha. Bidufata n'imyaka ibiri imyaka itatu hazogera igihe babona yuko atabuhungiro buri mwibarabara.
Ibiharuro biva mu bushikiranganje bw'agati ka muntu ugufatana mu nda n'iterambere ridakumira byemeza ko kuva mu kwezi kwa gatanu 2018 abana barenga 1,200 aribo bamaze gukurwa mu ibarabara mu bisagara bitandukanye by'igihugu. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,073. kumusi wagatanda tu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo Hz 15 180 na kilo Hz 13 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo Hz 15 466 na kilo Hz 17 503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu kiganiro cy'amashengo na madini cuno munsi tubandanye ikiyago twatanguye kuvyerekeye inyambaro zitandukanye zishobora gutera ikibazo bivuye ku muco no kumemerere ya bamwe n'abandi. Twikaze Bujumbura mugenzi wacu Diane Ndonse atwakira abatumire hatubwire abari bo hama bace baduga ku kiyago.
Adolphe Ntibasharira umwe mu bakurikiranira hafi imico na karanga k'abarundi turabaramukije.
Mwaramutse neza.
Turaramukije na mwebwe Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi.
Yabaramukije namutse nabatumviriza.
Ndaramukije na mwebwe Pamela Irakoze Irene umwe mu bitayeho ibijanye n'inyambaro z'abantu bita umustiliste muri rurimi rw'Igifaransa na mwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije cyane.
Ndaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise turabandanya ikiganiro kubijanye n'inyambaro. Nkuko muvyumvise turabandanya ikiganiro kubijanye n'inyambaro. Sheikh Haruna Nkunduwiga musanzwe muri mu ndongozi z'amadini nta mubona yuko mubera intambamyi abigeme mu kudashobora gukora ibikorwa ivyari byo byose bivuye kuri izo nyambaro. Kabigeme bambara impuzu ziva kuva hasi gushika ku mutwe abo bantu ntimubona yuko bashaka kutoroherwa gukora nk'ibikorwa bishobora kubasaba kurira ku nzu.
Ubwambereho dushaka kubanza kumenya ikibanza cy'umukenyezi cyangwa umwigeme ku mujyanye no kwemera kwa Isilamu. Nibyo abakenyezi harimo bajya babizi by'amategeko bariko baravuga ngo abantu bose barangana kungana imbere y'amategeko n'ukungana kugira ngo umugore n'umugabo bangane ni ibintu bibiri bidahuye. Harimo niko baravuga muti mbega madini ntiyoza risunga iterambere rigezweko. Mbega iyo terambere riza rije gusubiza inyuma ukwemera k'umuntu gyo bari terambere nyabake. Ndiko ushaka gufata nk'uturoyo tubiri gusa kugira ngo usinje mu bintu birebire. Nibyo hariho abavuga bati nta kazi umuntu umuhungu umusore w'umugabo yokora mukenyeze tokora mugabo kandi uko Imana iba yaramuremye hariho ubuzi atakwiye kuvuga ngo agiye gukora. None nk'umukenyezi yonsa afise umwana yonka afise uburenganzira bukonga cyo kuvuga jewe ndumukoresha wawe ndaguhe kurariza mu yinga ryose giyukurikiranye none umwana yoza kazokonka ryari. Hariho nibyo naho tubavuga ngo kungana hagati abakenyezi n'abagabo hari ibintu ko kuvuga ngo kuja kurira inzu mega ayurira kubera ko yabuza kandi kazi yatoza guhereza agakora ibintu nimba byo dukurira inzu hari ico biza kumutimutsa mu kwambara ko ico mukomera kwiwe mega kubera ikiro inda kuza kurira iyo nzu ntakora ibindi byo bimoroha gusoma ni nkuko uvuga uti jewe nshaka duhindure tufashe mu ico ya kera umugabo niho harafata ico bita ishoka canke indya biti akabari baza gusatura ukavuga ati oya rewe mugore we ufata ishoka nanjije kuguteka tuvuze ngo ni bihe bya none toba turi ko tura naho buzi guteka bikuye ndora tuvuga tuti nkabajya abakoze mu mazu y'ubujumura bageze guru ntacashe kaja mu gikono ngo abaraza gukinjika ngo umugore yaruge hari ibikogwa bimwe nushaka bisaba ingufu naho hari abigeme n'abakenyezi bafise ingufu hari ibikogwa bisaba ingufu bikwe kugwa n'abantu b'abahungu cyangwa n'abagabo abakenyezi akora ibyo kuko uko umukenyezi mukoresha ibintu by'ingufu cyane niko uretse ko aruha aheze ugasanga niko yararemye bimwe bikaza guhinduka ugasanga n'ukuri icyo akora wamuzanye umukundira kiko kirahinduka ubwo rukundo ugasanga rukora gabanuka tumvikane ko mu bijanye n'inyambaro tuweze tukabubahiriza ntibavuge ngo kubera igikorwa ikiniki niki navuze ngo mbega uja gukora ikigikorwa ikiniki ngo ngoma kuza kwamara ko ari cyo ngiye gukora turabe ibintu bimwe bimwe umuntu akwiye gukora kuvuga ngo umukenyezi cyangwa umwigeme ngabwiye gutwara ngo byabikamye ngo amaromoruke n'ibiki uzi abantu barara bagenda bukabakera ko ngo nubwira ngo gusa angane na musaza we turumva ko ari ibintu bimwe twaba turataka kujyamo byo hava biza kudukura no kukwemera kw'iwacu kuko ingene basanzwe baremye dutegereza kugeraza no kwakingira kugira ngo uko kuntu Imana baremye ntagire byinshi biza guhindukamo.
Uko niko bikwiriye cyangwa ahubwo amasengero niyo akwiriye kujana nibihe nayo kugira ngo umuntu ntahave acererwa mu iterambere ry'ibikorwa bivanye nuko kwizera bifatiye kunyambara.
Oya uvuze nk'iyo kanze kuyurirana ku nzu sivyo. Sibyo kurira ni kanzu yo kanzu rero biravana n'ingena ibishonye ibigera hehe ibingana gute kugira ngo ushe kurira ku nzu ntusamaze abari ruhande yawe amashengero ntatwagujana nibihe ngo bavuge bati ko hakenewe ibintu ibi nibi nibi ngo nibambara uko bashaka oya ntibishoboka uraraba nkabo bana babigime amapataro harabagura agapira yambara akakagura abona nyina kareha bijya twumva ngo imikondo iri hejuru bijya nke ugasanga numuvyeyi yarayiguriye umwana ari mwambitsi aramufasha kuboko barajanye mu isengero gusenga ugasanga bashaka tureke nivyo byo kuvuga mu mugongo ugasanga ntacyo yambaye ari gusa ugasanga impuzu zerekana utwo duhuzu two munsi abantu bambaye ibyo ni ibintu biratsitaza abantu nkabo bana bakiri bato bubo imiti mica yumvira inyuma iyo mpuzu mbona ari iyi
ego hari icyo haba mujyanye n'imico cyangwa mwebwe mwambika abantu mukuriye guhurira ko mukavuga ati impuzu zimwe ziba zikwiye kwambagwa cyangwa hari ukuntu no muri amasengero nyine haba hari ukuntu bakwiye kugenda bahindura bivanye n'ibihe nyine baba bagezemo
oya guhindura ni koko iyo tumaze kuvuga kuyikwiza uraraba ko wikwije kandi byiza
yego uko kwikwiza mbega uwo yambika abantu afise uko akumva abo mu yandi masengero afise uko bakumva ama mwebwe murafise uko mukumva ama mu bajeje umutekano afise uko bakumva uko kwikwiza rekomera gute
hariho ibintu bikuru kuri twavuze nkuko muvukanya Adolphe yabivuze kumwigeme cyangwa umuntu ari wese ariho ibihimba by'umubiri bitakwiye kugendera habona mukwikwiza ibyo bihimba by'umubiri takuye kugendera habona birakwiye ko babipfuka
mwebwe mwavuze uko ari gupfa hasi ku kirenge ku jisho ry'ikirenge gushika ku mutwe mbega bose none bogira icyo cyitegererezo canke
iyo ababyashoboka ko bose babwira muri nuko nibaza ko ataka ibikime kuko nashaka mu nkundire jewe hari ahantu nagiye hari umunsi mukuru siko bavuga bita umunsi mukuru canke urubanza haza muri ba bana babigeme bakiri bato yambaye bavuga siko kwita ko ari kanju canke ari jipo igera hepfo ku gitsi mugabe inyuma isatuye gushikaho agahuza uko munsi gashikirwa akaca agenda mwe bazanga ngiye gutanga makado kagenda imbere y'abantu no mu gutamuka byanka imufata ku maguru nkuyo urumva impuzu ndende imwegereye mugabo isatuye gushikaho agahuza uko munsi uhaka kukabona urumva yuko muri ico gihe n'ukuri ntwabaduhendana je none namarambira n'abantu nti ushake ubumushikiranganye canke ubutwari igihugu mugihe wambaye ubwo buhuzu bugufi bibabandi bitanga ububindo n'ukuri cubahiro abaguha ushaka kugihabwa n'aba bitongo n'abanyamunji mugabo ugiye muri ya mico kama ruguru abantu bakakubona hahandi usa dufate uciye hano abana mwibarabara bagwa ngo susu urumva nk'ibyo nta gateka baguhe mugabo hari izi nyambaro ahuca hose avuga ati naho umwana ari umwana ya myaka 8-10 bavuga ati uwo muntu umupfa cyo bita umupfasoni mukino kuko naho nyene dusuke ijambo umupfasoni dusuke dushaka kugita umukenyezi wese cyangwa umugeme wese kugira umupfasoni mugabo umupfasoni irifisi cyo risigura mu kironi bavuga ati uwo muntu umupfasoni yambaye rupfasoni nubwo ariyo kwambara rupfasoni aho umuntu wese akavuga ati bavuze wambaye rupfasoni wambaye gute kuko izo byo byose ziba zigira hejuru y'amavi nubwo bavuze ngo wambaye rupfasoni si mabamesha si ntawe nza kwinjira mu kwambara kuyiwe mugabo iyo bavuze ngo umuntu yambaye rupfasoni ubwira uguru ucubona neza icyo bita kwambara rupfasoni icyo aricyo
ego ukwambara koba byoja mu by'abantu bakwiye kwihanganiranira ko canke hariho aho bakwiriye guhuriza kugira ngo bavuge bati umuntu akwiye kuba yambara gutya
guhuriza ko twese nidushaka guhuriza kuri kimwe ntibikunda mugabo ibyo duhurizako nuko kwikwiza rero biravana umwana w'imyaka 3 atangwe gutambuka imyaka 5 sico kimwe n'umwana w'imyaka 20 sijo kimwe rero na mama wabo w'imyaka 40-50 ukuri kuragenda rero ni kukenera kwikwiza gusumba gose kujya umwana ushobora kumwogereza mu base ni uki wewe bamwogereza mu base n'abantu baba babona wewe ukuze utajya kwogera abandi babona uhishiki niko kuko rero n'impuzu n'inyambaro hari ibihimba ukiri muto atacyo byonone yabivuze arunati abana bakiri bato bagomba kumera cyo kimwe uko imyaka iri kurakura niko nkamugikiriza cyo mukobwa atangura guhinduka urumva ategerezwa kuhambarira nyene nk'uko bitegerezwa n'abazungu bonyene baza niyo mico barazi ko ibere abajyambarira gose ziza rero no kuraba ati umuntu ageze ngaha nk'umuntu yamakurugenda yama yakora ibi nibi nibi hari imbuzu zibereye ateze kwambara ugiye uti ngiye mu misa mufasoni yambaye imvutano yambaye icyo gitenga kikikwiza biraryoshe gose mugabo umwana mutonyi wiwe agiye mutwaye yamufutse neza akaheza akamutwara yambaye imbuzu zishika ngaha ku yivi birumvikana umukobwa w'imyaka ariko arakura ageze ngaha impuzu gara nka kwifero atwita ku murundi imbere aho abayikwije ivyo mbona mu kirundi aho rero mugabo abana ababirimizi bobo bamenyereza kwikwiza gusumba ikibabaje rero nuko ibi bintu biva hanze abana bacu sabahungu sabakobwa ntibashaka kuba barundi ntibashaka kuba nico kibabaje rero ugasanga bariko bararaba zinyanyambaro babona muri televiziyo uwo mukobwa yavaruguru aje kuraba agurondera kazi aje yikwije mu kuduga kagenda ahena atsitaza basanze yagize iyo niho rero dushobora kuvuga tuti kumvikana byogorana ko kumvikana ntitwohuriza kuri byose mugabo rero ibyo abantu batangwe kwikura mpuzu mu gihugu je ndavyita mbere na gasema urakwiye kwambara bakikwiza arabahungu arabakobwa
ego Pamela mukurangiza mwebwe musanzwe mwambika abo bantu bivanye n'ingene bagenda barahinduka mu mutwe bivanye naho bakuriye ubwo ikintu cy'inyambaro birashoboka ko bashaka kugihuriza ku canke hakwiye kuba ukwihanganiranira muri ivyo byikwamba
mbega kwihanganiranira ni muyihe context sinzi ukungene no kivuga
guhanura umuntu badaciye bahanira ko ngo yoba yambaye ngo impuzu ngufi kuko bivana naho bashaka kuba yarakuriye cyanke bivanye n'uko angana ibyo byose bikajamo kugira ngo bashobore kumutahura cyanke bareke gutunga gato ku muntu
erega abantu ubu turi muri Afrika kandi turabarundi n'abarundi kazi igituma rero abantu muri kintu mu kintu cyo kwambara sino ikintu cyo kwihangarerana numba nto cakira gose kuko ikintu kimwe no kutangura kwitahura uri iki uri inde uri hehe imice yawe ivuga iki abakuraba bagusoma mwiki rero ico kintu cyo kwiyitiranya ukaza kuraba abandi ugashaka kubakopya bo barafise ibyo bemera barafise aho bageza ibyo batahura ico rero nico benshi kibasiga cyo kwikiyanganirane ubuze ngo ndambaye nshatse gushaza ngiye gusa senga ubugiye gusenga ubugiye kuvugana n'Imana kuganira n'Imana rero tuvuge wambaye iyo nyambaro wahenye wagize mwene wanya ari nyuma yawe no musi ntasenze yiriwe umusi wose ariko arakura nibyo ntuba wagiye kuraba umuntu mugabo kwambara inyambaro ituma uburi impande yawe atirimuka kubera wewe urumva ico si kintu cyo kwihanganira vraiment kimwe umurundi n'umurundi kazi yo kwitahura uwariwe ndihe mbega aho ndi ndiko ntanga message yahe numva wowe wenyene wo kwiyubahiriza navuze ati ikintu kiri ndane nico gisoruka no hanze nico ge kandi ukiyumvira ati mbega ubuntu muri ibi nambaye buri hehe unyegereye aza kunsoma mwiki
ego none nk'abahora bafatwa n'igipolisi bagahanwa kubera ko bambaye impuzu zitikwije bo muvuga kwiki
sinibaza yuko igipolisi gihora gifa gutora bari bo bose oya sinibaza kuko barinze bagufata nuko ba warengeje kweri none nk'ico mugenza nja Adolphe yavuze ati kwambara kanu kakumata ko nyene ukamengo nishashara bashize ko canke nk'impuzu y'akayungiro abantu bose bagahakwa kugongana bari ko bararaba wewe urumva nikindi kintu
ubwo ntihari ukutamenya kwizo mpuzu ziba zikwiriye
nibaza ko hari ukutamenya
ego Adolphe nta kutamenya kuri mu bantu cancane mu wacaruka muri ibyo bijanye n'imico nakaranga kukwambara
kutamenya ugombye kuvuga nangira bishye nti n'ubujuju niko gutamenya nyene urumva nk'uyo muntu agira ngo naje Bujumbura none nabaye umusirimu erega nuko tuguma tuvuga abakobwa bigeme uraraba n'abahungu mbega abahungu yambara ipata agasanga yayihonyoyemwo hariya hasi akayihonyura mugatabuka kandi ari bya bihuzo bikomeye bita majinisi ariko ruguru naho ari gusa no gahuza uko munsi gakaboneka abapolisi bwashaka nuko bafise ububasha nahandi wowe na twese hariho umuntu wubona kwibara utuno mukubita uti uko no mufata iyo pataro yiduze uyambarira ababakenyerera ipataro ureho ugendura henera abantu canke yunama kwa kundi kumukenyezi twavuga ngo umukenyezi arahena canke umukobwa no muhunga arahena ugasanga araheneye abantu rero kutamenya rero abo bigira abasiri bagati utakaranga ukabutaya kabanga ugiye kwigira kumwe wabona muri televiziyo ngo bambara gucya nange ngire gucya ubuze bya by'ubustare bavuga ngo ameze kunuku ivyo si gwawe wewe uri murundi kazi ifate nk'umurundi cyangwa umurundi kazi cyangwa ubaye ikibura byose urataya karanga
ego Adolphe ntibasharira reka tubashimire twibutsa yuko muri mu bakurikirane hafi imico nakaranga kabarundi
nange ndagushimiye kutumira wagize
ego Pamela irakoze Irene mwitayeho no kwambika abantu namwe bwe turabakenguruki
ndabashimiye cyane
Sheikh Haruna Nkunduwiga nibutse ko muri umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabakenguruke ko mutabyo tumire ego dushimire namwe bwe mwese mwari ko muratwumviriza ku kijwi rya Amerika tubibutsa ko twari ko turavuga kubijanye n'inyambaro mu Burundi n'umurundi kazi Diane Ndose narinda kiremesheje ndabakenguruki
Diane Ndonse nawe tugukengurukira mwe n'abatumire mwari muri kumwe yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer Patrick yamfaje muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri micro nzongera kuryoherwa no kubana namwe ejo nkaho twahereye mukurindira mugumize kuri FM zitandukanye mu Rwanda hamwe na Shortwave mu Burundi kugira ngo mubandanye muryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.